mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nebuje niye mukankose basohoza kandi mbaye ikaze kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, tuyahere muri Afrika. Abasirikare ba Libya bacungera inkengera z'amazi barafashe ubwato bwarimwo abimukira 138 bariko berekeza mu Buraya ejo ku munsi wa gatatu. Igisirikare gikorera mu mazi cya Libya cyavuze ko icya kabiri cyabo bimukira ari abanyesudani, abandi basigaye bamuka mu bindi bihugu bya Afrika. Igihugu cya Libya niwo muhora w'abimukira bagerageza kujabuka ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari Mediterane. Amashirahamwe yabagira neza akunze kudashyigikira ko abimukira bafatiwe mu ibahari basubizwa muri Libya kuko baca bafungirwa mu bigo bafatwa nk'inyamaswa. Ku munsi wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ko abasirikare ba Libya bafashe mu minsi ibiri abimukira hafi 1000 bariko bagerageza kujya i Buraya baciye mu bwato. Muri Afrika kandi abashikiranganje imigenderanire n'andi makungu ba Misiri, Ethiopia na Sudani bazobonanira i Kinshasa kuva ku munsi wa gatandatu mu biganiro mu matati ibyo bihugu bifitaniye ashingiye ku rugomero rw'umuyagankuba Ethiopia yubatse ku ruzi Nile. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo nibo babitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Abategetsi ba Congo mu bushikiranganji bw'imigenderanire hamwe n'ibiro bya perezida bavuze ko uwo mubonano w'iminsi itatu uzoburongowe na perezida Felix Tshisekedi asanzwe ari warongoye ubumwe bwa Afrika kuva mu kwezi guheze. Mukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamate nawe nyene yitezwe ko azoba ari muri iyo nama. Mu ntango z'uku kwezi Misiri na Sudani barumvikanye ku gihugu cya Congo cyofasha mu twigore ko gusubira kuvugurura ibyo biganiro kuri ayo matati kuri urwo rugomero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu urubanza rwa Derek Chauvin, umupolisi yagirizwa kwica George Floyd rwarabandanije ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota. Ejo humvijwe umukozi wo kwibutike uwo Floyd yarishe amafaranga yaguze itabi imbere yo kwicwa na Chauvin. Christopher Martin nk'icyabona yavuze ko yemeye kwakira inoti y'amadolari 200 naho yabona ko ari ya magendo kandi yari azi ko azoyakatwa mu mushahara. Uwo musore w'imyaka 19 yavuze ko amaze kwiganira umukoresha wiwe ibyabaye, uwo mukoresha yaciye amusaba gusohoka gusaba Floyd akagaruka mu ibutike. Yavuze ko yatavuga ibyabaye Floyd atari gufa. Martin yari mu bindi byabona yumvirijwe ejo kuwa gatatu byavuze imibabaro byagize n'ishavu mu kubona igihe umupolisi Chauvin amufukamye ku izosi hanze y'iyo botike mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze. Umupolisi Chauvin w'umuzungu yaciye yirukanywa n'igipolisi cyamutwara inyuma y'umunsi umwe Floyd umunyamerika w'urukoba rwirabura afuye. Ababuranira uwo mupolisi Chauvin bavuze ko ibyo yakoze yisunze ibyo yigishijwe kandi ko umuntu nka Floyd yari afise ibibazo by'umutima no kunywa ibiyayuramutwe bitari kubuza ko apfa. Igisagara cya Minneapolis giheruka kwemera kuriha abavukanyi ba Floyd imiliyoni 27 z'amadolari zo kubahuza ku byabaye. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Myanmar yasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kugira icyo gakoze kugira gakinge intambara hagati y'abenegihugu no gusesa amaraso bishobora kuba muri icyo gihugu. Abantu barenga 520 niyo bamaze gupfa mu myiyerekano ya buri munsi yatanguye kuva igisirikare gikwiye ku butegetsi umutegetsi yatowe Aung San Suu Kyi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Tu Inshuti banywanyi iyi mwumva na dijwi rya Amerika vigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Twongeye tubahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Mu ruzinduko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kugerera muri Repubulika ya Centrafrika, yaboneyeho umwanya wo kubonana n'Abarundi babayo. Uwo mubonano bawakiriye gute?
Urabona ko umukuru w'igihugu Rusengero wa mbere, umukuru w'inama nshingamateka eka n'abandi bakuru bari bahari, abanyagihugu baranezerewe no kubona umukuru w'igihugu w'Uburundi aje kubashyigikira muri ibyo birori.
Uwo ni Ambasaderi Adolphe Nahayo aserukira umuryango CEAC w'ubukungu mu bihugu by'Afurika yo hagati. Umushingamateka Fabien Banchirya Nino utavuga rumwe na Leta y'u Burundi yashyizwe mu cyumba gihanitse cy'ihaniro cya wenyine muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura. Mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iby'iterabwoba rwaraye rupfundikiye urubanza ubushinjacyaha buregamo Bwana Jean-Claude Iyamuremye kugira uruhare mu byaha bya Jenoside. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Tugiye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iby'iterabwoba rwaraye rupfundikiye urubanza ubushinjacyaha buregamo Bwana Jean-Claude Iyamuremye kugira uruhare mu byaha bya Jenoside. Uregwa watanze imyanzuro ya nyuma, yasabye umucamanza kuzashishoza akamugira umwere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye.
Ijambo rya nyuma mu iburanisha risoza ryihariwe cyane n'uruhande rwa Bwana Jean-Claude Iyamuremye uregwa icyaha cya Jenoside banenga imyanzuro y'ubushinjacyaha. Abanyamategeko Kanizi Yusikarake na mugenzi we Jean Damascene Semanza ndetse n'uregwa batinze cyane ku kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya bamushinja impfu z'abatutsi mu bitero bitandukanye. Abanyamategeko batangiye babwira urukiko ko ibigize ikirego cy'ubushinjacyaha bituzuye kugira ngo kibashe kuba cyakwemerwa. Bavuze ko Iyamuremye ubushinjacyaha bwamwegetseho ibikorwa byo kwica abatutsi atarabashoboraga kubikora kuko yari umunyeshuri w'imyaka 18 igihe Jenoside yabaga. Bavuze ko naho yari buhurire n'abategetsi ngo baganire ku buryo bari butegura ubwo bwicanyi. Bibukije kuregwa avuga ku babyeyi babiri batandukanyije ubwoko, se w'umuhutu na nyina w'umututsi kazi, bityo ko nta mututsi yashoboraga kugirira nabi bitewe n'uko afite amaraso y'ubwoko bubiri. Bikomye ubushinjacyaha ko bwafashe Iyamuremye mu buryo bita bwa rusange, bumurega ko yagiye mu bitero byahitanye abatutsi ariko butagaragaza umuntu yishe ku giti cye. Aba banyamategeko bavuga ko ubushinjacyaha mu myanzuro yabwo bwanenze ubumenyi bw'abatangabuhamya bashinjura, bwirengagije ko ikirego cyabwo bavuga ko kidafite ibimenyetso. Iyamuremye watinze cyane ku bitero yahakanye ibyo ashinjwa byose, haba ku bitero bya Gahanga muri Kicukiro, kureto Kicukiro, ku kigo nderabuzima cya Kicukiro ndetse n'igitero kivuga ko cyagabwe ku batutsi bari bahungiye iwabo mu rugo. Yavuze ko abatangabuhamya bamushinja bamuvuga bigaragara ko batamuzi, n'ibyo bavuga babivuguruza ubundi bakavuguruzanya. Yakunze kubwira urukiko ko ibyo abatangabuhamya bamushinja ari cyo yita ibinyoma babeshya. Bamurega ko yagiye agaragara mu bitero atwaye interahamwe mu modoka zitandukanye, mu gihe we yemera ko muri icyo gihe yatwayeho imodoka inshuro ebyiri gusa. Avuga ko hari aho yarahungishije abatutsi mu modoka batwara kuri Eto Kicukiro, agasaba ko ubuhamya bw'abamushinja bwateshwa agaciro. Avuga ko ubuhamya bwabo babugiyemo inama kugira ngo bamushinje icyaha. Iyamuremye yavuze ko bamushinja bivuguruje mu magambo babwiye ubugenzacyaha bw'Ubuhorande n'ibyo babwiye abagenzacyaha bo mu Rwanda, kandi ko no mu rukiko batabashije guhuza imvugo zabo. Yavuze ko aho kwica nk'uko abishinjwa hatabaye abatutsi bari mu kaga. N'imyanzuro ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Nkusi mu rubanza bwasabyemo ijambo maze buvuga ko uruhande rw'uregwa rwasaga n'urwiregura bundi bushya aho kwiregura batanga incamake y'imyanzuro ya nyuma. Umucamanza yibukije Iyamuremye ko mu myiregurire ye yakunze kurangwa n'imyitwarire myiza, ariko ko atari ngombwa gukomeza kwanzura. Avuga ko ibirego by'ubushinjacyaha byahimbwe bugamije kumwegekaho ibyaha. Yamusabye ko aho atemeranya n'uruhande baburana yajya avuga ko bitari ukuri. Iyamuremye bakunze kwitanzinga yahakanye ko nta mututsi wahungiye iwabo washoboraga kwicwa. Yavuze ko se yari konseye kuko ngo n'abarukokiye Rubirizi bakomereje iwabo arabahisha. Nzinga avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kimushyiraho ikintu gisa n'umwijima ku buryo bigira ingaruka ku bikorwa by'ubugiraneza n'umuryango wose wakoze. Yasabye urukiko gushishoza rukazasesengura ikirego cyose rukazamugira umwere. Mu kwanzura Maître Canisius Karake na Maître Jean Damascene Semanza basabye ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshwa agaciro Nzinga akagirwa umwere. Bavuze ko ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cyo gufungwa burundu mu buryo bwihanukiriye ku bimenyetso bitariho. Bibukije ko abamushinja bashidikanya kandi ko amategeko atomora ko ugushidikanya kurengera uregwa. Bibukije ko amaze imyaka 8 afunzwe by'agateganyo kandi ko byaba byiza asubijwe mu buzima busanzwe. Umucamanza yashimye imyitwarire y'impande zombi mu gihe gisaga imyaka 4 urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi. Yibutsa ko mu rubanza hashobora kuba mu kubwirana amagambo akomeye ariko ko nta ruhande ruba rwanga urundi, bityo ko ikiba kigambiriwe ari ubworoherane. Bwana Jean-Claude Yamuremye wakunze kwita Nzinga w'imyaka 46 y'amavuko yatawe muri yombi mu 2013 mu gihugu cy'Ubuholandi, aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba ambasade za Israel na Finland mu Buholandi. Yoherejwe kuburanira mu Rwanda kuva mu mpera z'umwaka ushize 2016. Umucamanza yavuze ko amategeko ateganya ko urubanza rugomba gusomwa mu gihe cy'ukwezi, ariko ko kubera umwihariko w'urubanza rwadindiye n'uburemere bwarwo yatangaje ko azarufataho umwanzuro nyuma y'amezi 3. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Rwanda kandi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwaraye rukomeje kuburanisha urubanza ruregwamo Bwana Paul Rusesabagina. Ejo ubushinjacyaha bwatangiye gusobanura ibyaha burega Rusesabagina. Mugenzi wacu Asimita Kaboyi abahinkuru.
Nubwo uregwa yamaze gutangaza ko atazongera kwitaba urukiko, niwe umucamanza yahereyeho asobanura ko yahawe ubutumwa bwanditse n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere uvuga ko Rusesabagina yanze gusinya ku rupapuro rwamutumizaga kuza kuburana. Ubushinjacyaha bwavuze ko burega Paul Rusesabagina ibyaha 9 birimo kurema umutwe w'ingabo, kuba mu mutwe w'iterabwoba no kuwutera inkunga, kandi bumurega ubwicanyi n'ubujura bwitwaje intwaro. Ibi byaha bishinjwa Paul Rusesabagina bishingiye ahanini ku byakorewe zwe n'abarwanyi b'umutwe wa FRN aregwa kuba umwe mu bawushinze. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibitero byagabwe mu majyepfo y'u Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2018 bigahitana abaturage bakangiza n'ibyabo. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko ibikorwa bya MLC de FRN birimo n'ibitero byagabwe mu bice bitandukanye ndetse bikagirirwa mu baturage byerekana ko hari hagambiriwe guca igikuba mu baturage no guhatira FPR kwemera imishyikirano. Ubushinjacyaha bwagaragaje bimwe mu bimenyetso byerekana uruhare rwa Rusesabagina mu ishingwa rya MLC de n'ishyirwaho ry'ingabo za FRN, harimo video iri kuri YouTube ivuga ko Rusesabagina yiyemereye ubwe ibitero byinshi abantu ku butaka bw'u Rwanda kandi agasobanura uko byagenze. Ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko mu nyandiko mvugo ya Rusesabagina yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize, Rusesabagina yemeye ko yakoze ubuvugizi bwo gutera inkunga MLC de FRN. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko uburyo MLC de FRN yashinzwe, uruhare Rusesabagina yabigizemo n'ibikorwa bye bishimangira nta gushidikanya ko yabaye muri uwo mutwe w'iterabwoba. Mu gihe cy'amasaha menshi ubushinjacyaha bwanatinze kandi ku nkunga yo mu rwego rw'imari bivugwa ko uregwa yahaye umutwe wa gisirikare wa FRN wari ushingiye ku mpuzamashyaka ya MLCD yari abereye umuyobozi. Mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina yohereje ubwe amafaranga agenewe abayobozi b'umutwe wa FRN, hakaba n'andi yatanzwe n'umunyakigega we Eric Munyemana, ndetse ubushinjacyaha bwanavuze ko hari nayoherezwaga n'umugore wa Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Rusesabagina ari mu bugenzacyaha yavuze ko yatanze 20,000 by'amayero yo gushyigikira FRN. Yanavuze kandi ko ngo hari hamaze gukusanywa 300,000 by'amadolari ariko akaba atazi umubare wayoherezwaga FRN, ngo kuko yose ntiyanyuraga mu bashinzwe imari cyangwa muri presidence. Ubushinjacyaha bwumvikanisha ko Rusesabagina Paul yavuze ko amafaranga yamaraga gukusanywa yahabwaga Munyemana Eric wari umubitsi akaba ari wujya n'uko akoreshwa. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko ukwiregura kwa Rusesabagina kwerekana ko yateraga inkunga umutwe w'ingabo utemewe wa FRN. Ubushinjacyaha bwanagaragaje ko hari inyandiko igaragaza ko umugore wa Rusesabagina yohereje amayeri 1,000,000 umuntu wo mu birwa bya Komore agahabwa Nsabimana Kariste Sankara nk'uko byanemewe yemewe na Rusesabagina. Umushinjacyaha bwavuze ko ubwo Sankara yabazwaga kuri aya mafaranga yasobanuye ko amafaranga yahawe ari ayo yari yasabye nka tike kuko yashakaga kuva muri Komora akajya muri Afrika y'Epfo ngo kuko yari afite impungenge z'ubuzima bwe. Umushinjacyaha bwavuze ko iki gikorwa ari cyo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba ariko bikanyuzwa ku bandi bantu. Umushinjacyaha bwasobanuye ko mu byo babajije Nsabimana Kariste Sankara ubwo yabazwaga mu kwezi kwa munani umwaka ushize, yavuze ko Rusesabagina yahaye amabwiriza Munyemana Eric ngo yoherereze amadolari 15,000 umucuruzi Isa utavuzwe irindi zina rye uri Bujumbura yagombaga kugurwamo ibikoresho by'intambara. Yanasobanuye ko hari amadolari 600,000 yatanzwe na Rusesabagina agahabwa Jenerali Irategeka ndetse ngo niyo yakoreshejwe ubwo Nsengimana Herman n'abandi basore 30 berekezaga mu mashyamba ya Congo. Uyu Nsengimana Herman nawe yavuzweho n'ubushinjacyaha kuri uyu wa gatatu butangaza ko bumurega ibyaha bibiri birimo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Nsengimana Herman wari usigaye ariwe muvugizi wa FLN nyuma y'ifatwa rya Nsabimana anashinjwa kuba yarinjije abantu mu mutwe w'ingabo za FLN. Ubushinjacyaha bwavuze ko inshingano z'ubuvugizi zikomeye mu iterabwoba kuko amagambo avugwa aho imbaraga abarwanyi ndetse agace gikuba mu baturage. Umushinjacyaha yaravuze ko mu bindi bimenyetso bishingirwaho ari ibiganiro byagize ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'amaradiyo akorera kuri murandasi. Ubushinjacyaha busobanura ko mu ibazwa rye Nsengimana yumvishijwe ayo majwi ndetse yemera ko araye kandi ariwe wabitanze muri icyo gihe yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urukiko rurakomeza kuri uyu wa kane, ubushinjacyaha bukomeza gutanga ibisobanuro ku byaha burega Paul Rusesabagina. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri ku makuru y'ubutabera, umushingamateka Fabien Banciryanino utavuga rumwe na Leta y'u Burundi yashyizwe mu cyumba gihanitse cy'ihaniro cya wenyine muri gereza nkuru Mpimba, Cellule d'isolement, i Bujumbura. Banciryanino yazize kuba yaherukaga gushyira ahabona urwandiko rwerekana uburyo abafungiye muri iyo gereza bahohoterwa. Ibindi turabibwirwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Umushingamateka Fabien Banciryanino atavuga rumwe na Leta y'u Burundi yarashyizwe mu cumba gihanitse cy'ihaniro cya wenyine mu ibohero rikuru rya Mpimba, Cellule d'isolement mu Gifaransa, ku munsi wa mbere w'iyindwi. Intandaro y'ico gihano n'urwandiko yashikirije itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo rwandiko Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ikopi yaruteye ku mukono ari muri iryo bohero nyene afungiwemwo kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Banciryanino yagirizwa icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza inzego. Byose byatanguye mu ntango z'umwaka uheze, aho Banciryanino wenyine yiyamiriza impamba itekeregwa umukuru w'igihugu arangije ikiringo ciwe yagiri habwe uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Aho niho havuye icyaha yagirizwa cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ciyongereye ko ukugarariza inzego. Muri urwo rwandiko rwiwe, Banciryanino yatabarije bagenzi we bafunganywe ko babayeho nabi, badafungurirwa, bahohoterwa, abakwa amafaranga tazwi n'ubuyobozi bw'ibohero, abamadose yabo atigera aburanishwa n'ibindi. Banciryanino yahaye urwo rwandiko ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba ubushikiranganje bw'ubutungane n'umugwi w'igihugu urabagateka kazina muntu CNIDH. Atanindwi imwe iheze urwo rwandiko rusohotse, Banciryanino yaciye ashyirwa mu kumba ka wenyine k'ihaniro. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya vyinshi kuri iyo ngingo, maze duhamagara ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba biva hagumye Re Defense, ariko ntiyashoboye kwitaba telefone y'iwe ngendanwa. Iyo twitaba twari kumubaza ingene uwo munyororo amerewe, amategeko yarenze n'ikiringa z'umara muri ako kumba ka wenyine. Icyo bikoze umwunganira mu by'amategeko Maitre Nkeringanje Christophe yemeye ko uwo buranira yamubwiye ko yashezwe mu kumba ka wenyine. Uwo munyamategeko avuga ko ari hohoterwa rikabije ririko rikoregwa uwo buranira, asaba ko amategeko yo kubahirizwa agafungirwa aho abandi bari kuko kuri we bibangamira amagara yiwe na nyarijya asanzwe agwaye n'indwara imusaba gufata imiti iminsi yose kubera indwara y'igisukari diabete. Aha Ijwi rya Amerika ryandikiye ubutumwa bugufi bwa message kuri telefone ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba biva hagumye Re Defense kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko naco yatwishuye. gusa umuryango wa Fabiano Banshija Nino uramutabariza. Uyu numwe mu bagize umuryango wiwe yabwijwe ijya Amerika ku ingingo yafashwe ariyo kumusenzikariza ubuzima mu gihe amagara mukitse.
Situation ari nko iraduteye umutima uhagaze kubera bitumenya ko ishobora gufungura, ko ishobora kuronka umuti, ko ishobora kuronka ico yifuka. Ahantu ari ntabwo ameze nabi cyane, ngo hari imyumvire myinshi ntihabona imbeho. Rero n'ibyo bikorwa byiwe kumuhohotera, kandi ashobora no gukurayo ibindi bikorwa nk'uko n'umushatse kumugirira nabi. Byoroshe cyane kuko hinjira ubushatse amasaha yose ashakiye ari wenyine, abandi banyururu ntibamubona, nta n'uwo mutabara ibyagize cyaba.
Ku munsi wa mbere w'igendwi utwara umugwi w'igihugu wigenguje rugateka kazina muntu yarishikiye mu ibohero rikuru rya Mpemba ku Muraba avuyeyo, Six Vinye ni Muraba yavuze ko ari bisanzwe kumufungwa ahabwa ibindi bihano mu gihe yakoze amakosa asanzwe afunzwe. Gusa yongeye ko ati nimba ariko arahohoterwa ubuzima ubu ntavyo nokwemeza canke ngo mpakane. Umwe mu banyororo ari mu Mpemba yabwijwe ijya Amerika ingene ahafungiwe Fabiano Banshija Nino hameze, yagize ati nakumba gato yakadeshika ni metero katarimwo amatara, nta kazu kasugumwe ako kumba gafise, ntaco kuryama ko canke ico kwifuka kiriyo. Yemerewe guhabwa imfungurwa rimwe mu minsi ibiri, nta n'umubona, nta n'umushira imiti yiwe. Urunani Kavibe rw'abashingwa manza bakurikirana ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu rubona ko ahubwo uwo yabaye umushingamateka kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka uheze yarakwiye gushimirwa kuko yatabarije abagenzi we. Maitre Gustave Niyonzima kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
We yanditse ikete aho yavuga ati hari abantu bafatwa nabi birirwa barakubagugwa bakabashira muri iyo yizoruma ahantu habonyene ku buryo bavuyeyo bagira ingwara zivuye mu mutwe canke ku mubiri wabo vy'ubumuga. Avugira abandi akababera imbere agaca bihobwa bidaciye mu mategeko, ahubwo yariko bishimirwa ko bakagira amatohoza bakaraba ko ivyo bintu ari vyo, kandi amategeko mpanavyaha atategekanya ico caha. Rero iyo sendehashe nayo yarijejwe kuvugira abanyagihugu, tuca tubona ko ari igishusho kiri mu kwaha kwa pouvoir exécutif. Impartialité ntayirimwo, nta neutralité.
N'urunani mpuzamakungu rugwanya ihohoterwa OMCT, Organisation Mondiale Contre la Torture, rufite icicaro i Geneve mu Busuwise rubona ko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH wirengagije gukingira uwo agateka kiwe kariko karahohoterwa. Umushingamateka yigenga Fabiano Banshija Nino aturuka mu ntara ya Bubanza azwi nk'utajya umunwa mu gushikiriza ijyagona, yakatiwe gufungwa imyaka ibiri n'amezi abiri. Nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye akubutse mu ruzinduko mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrika, aho yitabiriye ibirori byo kurahira kwa mugenzi we Perezida Archange Touadéra, akanabonana n'Abarundi baba muri icyo gihugu. Bamwe mu bitabiriye uwo mubonano bawakiriye bate, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umwe muri abo, Ambasaderi Adolphe Nahayo userukira umuryango CS w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati.
Mara wafatanye kuga kwifatanya na leta yo ngaha kumutegurira ikibuga cy'indege, warabona ko umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere, umukuru w'inama nshingamateka eka n'abandi bakuru bari bahari, abanyagihugu baranezerewe no kubona umukuru w'Uburundi ari kubashyigikira muri ibyo birori, na cyane cyane ko ata benshi babonetse n'umukuru w'igihugu nyine yaje kuri ibyo birori. Urumva rero baramufashe neza cyane, hanyuma ejo naho mu birori baramutumiye, yinjiriye rimwe n'umukuru w'igihugu nyine yaje gushyigikira, abandi bose binjiye, hanyuma ni nawe yamukeje imbere y'abandi. Hanyuma n'igihe ageze kujya kwinjira umusatsi bari bicaranye begeranye, ukaba urabona akabito kari inyuma afite ikibanza cy'iteka.
Nk'uko mubivuze kuva ku kibanza cy'indege gushika igihe yari mu birori, ikiringo cya kabiri cya Perezida Faustin Archange Touadéra vyaribonekeje ko yaracungiwe cyane rwose n'abasirikare, abasirikare b'Uburundi bo mu rwego rwa Special Forces. Ivyo mubiha insiguro nki abasirikare b'igihugu cya Repubulika Santa Afurika nti bashobora gucungira umutekano wiwe.
Oya, ahubwo urabye sinzi ko warabye neza n'umukuru w'igihugu ngaha nyine twagira ifunzwe n'abasaza b'abanyarwanda bari muri minisika arashishi bakeyi biwe mugabo arabona ko bakora akazi kabisa n'abanyarwanda bari muri minisika n'abarusiya nzi ko wumvise ko hari abarusiya basigaye baje gufasha ngaha by'umutekano urumva rero kubera ibyo o babona ko abasirikare bo ngaha beuko badashinyigwe nk'abarundi nyine yari yasabye ko niyaza ari abarundi mu mucunga kandi batangaye kuko n'umukuru w'abasoda ngaha muri minisika uburyo bita komanda de la force ashinzwe n'abarundi urumva abarundi bikora bitagateka.
Inyuma y'ivyo birori perezida yarabonanye n'abarundi batari bake bari mu gihugu ca Repubulika ya Centre Africa, urashaka kutubwira ukuntu umubonano n'abarundi wagenze? Tubaze ko mwagize uruhara rukomeye muri uyu mubonano.
Yagenze neza cyane kuko gusa ariko n'ahandi hariho gukudureshe kubera indwara ya Covid twaramaranye isaha n'igice, hanyuma baramutse ingorane zimwe zimwe. Urabona kera abarundi bazaga muri Centre Africa kaziza basabye ati mugabo ngo hariho ngo abarundi batari babizi neza bagakora ku mbibe kuri aeroporo baratse amafaranga ubwonga mfasha cy'igihugu umenye ari umukuru hamashitsinyo aravuga ngo badusubize mu ndimi mikono vita, hanyuma baranamubwira yuko byoba byiza kubera ko Uburundi bwakaye kuyobokana ngaha muri Centre Afrique kubera abasoda kubera n'abasivili baza gukora muri bijya bita ONG ko hari hakwiye ko ubundi burunga umuntu agushirikira ngaha naha atokwitwa ambasaderi mugabo akaba ngo umukoki umerewe kira gucigira ambasaderi zimba kugira ngo mu gihe cy'abarundi bagize ingorane baronke ubitunga, kandi no mu gihe abarundi bashaka kuza nkaba biza kenda bashaka kuza bakaza biboroheye. Kindi baramutukirize yuko iyo bagiye mu bikonji bavuye ino bipimishije bakabona ko batarwaye Covid ariko iyo bafite ibintu Burundi bakabagirira konfinema ndende birabagora, kuko usanga bafite nk'iminsi 14 y'ikonji bibiri bagaca babwira ko bagumamo mu mahoteli cyangwa imibira iminsi 10 ugasanga biragoranye. Icya nyuma bamusabye ko kubera ko batuda bashobora neza bimusabye ibibanza bikwiye muri bashengiri o n'ibindi ko bigenda
mu kari gatoyi ya ambasaderi abanasha kandi abasabe mutubwire n'uko byari kimubonano yagize n'inteko z'abarundi ziri muri icyo gihugu gucungera umutekano. Murashaka kuducira ku mayange iki yabo cyageze gute?
Babona nyine umunsi mu gitondo kuko ejo yari mu birori hama yakira abarundi b'abasivile yashinga zindetse aza kubaraba ahantu hitwa Kibiti kuri ho bafite icumbi. Ikiganiro cyageze neza kuko urabona nk'uko nari meze kubivuga abasoda b'abarundi bakora neza cyane bose abantu b'ino bose barabizi mugabo urumva urugamba rwabari urugamba kwezi kwa 12 igihe abarobere bakerera abarundi bari basubije inyuma mugabo twaravuze abasoda batatu yari yagiye kubashigikira abashimira ingene bakora mugabo yabashigikira agira ati akagiye kukagenda murabandanya muhagarira Uburundi neza, hanyuma ati nasi nitwasubira inyuma tuzongera Abarundi ko twarabonye ko mukomeye.
Ambasaderi Adolphe Ntahayo, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbere yo kumva amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika murabisanga kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA Radio Yacu. Tuti mwarimu duteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byo muri iki gitondo, ariko tunabaradikira ibiganiro byacu bitaha. Tubashimiye rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Fasil Gebehu ni we washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe.